Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi ni kaze makuru yo muri kano gatondo mugiye gushikirizwa na Jewe Diane ni nahazwe na makuru duhera kuyagezwe hirya nino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na mgenzi wacu ejo ni mukankusi mwaramutse Eugene.
Diane waramutse namwe abandi turi kumwe ndabaramukije aho muri hose. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarayatangaje intumwa zimuhagararira mu muhango wo kwimika Perezida wa Burkina Faso, Paul Kagame Christian Kabore uyu munsi ku wa mbere i Wagadugu. John Pierre-Femme, intumwa idasanzwe yihariye ya Amerika mu karere ka Saheli, niwe uyobora intumwa za Amerika. Zirimo kandi Sandra E. Clark, ambasaderi wa Amerika muri Burkina Faso. Muri Uganda, abanyamakuru babiri barakomeretse ejo ku cyumweru. Basakiranye na polisi barimo gushaka amakuru ajyanye n'ibikorwa byo kwiyamamaza bya kandida perezida Robert Kyagulanyi wamamaye ku izina rya Bobi Wine. Polisi ivuga ko abanyamakuru bagotewe mu rugomo ubwo imbaga y'abantu yarimo kwigizwa inyuma kandi Wine bikaba bivugwa ko yari yakoresheje umuhanda atari yemerewe gucamo. Polisi yarashe ku modoka ya Bobi Wine ibyuka bijyana mu maso no ku bari bamuri iruhande. Uwitwa Ashraf Kasidye warimo gufatira amafoto televiziyo yitwa Ghetto bivugwa ko yaguye hasi nyuma yo gufatwa n'isasu ritica hejuru y'ijisho ry'ibumoso. Departement ya polisi ishinzwe ibyaha by'urugomo ku bitangazamakuru ivuga ko irimo gukora iperereza. Robert Sempala, umuhuzabikorwa w'umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku banyamakuru, arahamagarira polisi gufatira ibihano umuntu wese ushinzwe umutekano bizagaragara ko yahohoteye abanyamakuru yabigambiriye. Nigeria yarayitangiye kubarura amajwi yavuye mu itora byitezwe ko rizabimburira ayandi muri icyo gihugu cyo muri Afurika y'Iburengerazuba mu ihererekanwa ry'ubutegetsi rya mbere hagati y'abaperezida babiri batowe muri demokarasi. Iki gihugu cyabayemo kudeta enye kuva gihawe ubwigenge n'Ubufaransa mu 1960 kandi cyugarijwe n'ubukene n'urugomo rw'imitwe ya Kiyisilamu rwaguyemo abasivile 100 n'abasirikare mu mwaka ushize wonyine. Mohamed Bazoum wahoze ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu uhagarariye ishyaka riri ku buyobozi niwe ushobora kuzasimbura perezida ucyuye igihe Mahamadou Issoufou utanze ubutegetsi nyuma manda ebyiri z'imyaka 5. Perezida Issoufou nyuma yo gutora yavuze ko iri tora ribaye ikimenyetso cy'umunsi udasanzwe nk'inkingi y'icyizere ku bazavuka mu bihe by'imbere. Ishami rya ONU ryita ku buzima wa MS rirahamagarira ibihugu kwitegura ibyorezo bitaha mu gihe cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kwitegura ibyorezo. Mu butumwa yatanze kuri video atangiza uyu munsi, umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yaburiye ibihugu ko bigomba kurwanya icyorezo byitegura guhangana n'ikindi. Yavuze ko bitabaye uko byaba ari ukureba hafi. Imibare iheruka gutangazwa na OMS yerekana ko ku isi hose hari abantu barenga miliyoni 80 banduye iyo virusi, harimo miliyoni 1,700,000 yahitanye. Nubwo Tedros asangiye n'abandi ku isi icyizere kubera inkingo zimaze kuboneka zo kurwanya icyorezo cya COVID-19, abagira inama yo kutirara. Umuyobozi wa OMS avuga ko ikintu kimwe gusa cyatsinda icyorezo kiriho ubu no kwitegura igitaha ari uko ibihugu byose byakorera hamwe kandi bikubaha ibyo ibihugu byose bikeneye, byaba ibikize cyangwa ibikennye. Uburayi bwatangiye kwifashisha intwaro nshya, urukingo, mu kurwanya COVID. Ejo ku cyumweru ibihugu by'i Burayi byatangiye gukingira abantu benshi COVID-19 bihereye ku bageze mu zabukuru n'abakozi bo mu buvuzi. Umuryango w'Ubumwe bw'u Burayi witeguye kubona inkingo miliyoni 12,500,000 bitarenze impera z'uyu mwaka. Zizaba zihagije kuri miliyoni 625,000 hakurikijwe igipimo zizatangwaho mu byiciro bibiri. Amasosiyete arimo kugerageza kubona inkingo zasabwe ku isi hose kandi agamije gukora inkingo miliyari 1,300,000 mu mwaka utaha. Tukivuga ibyerekeranye n'inkingo, umurimo wo guha inkingo miliyoni z'abatuye ibihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere uzahura n'inzitizi z'ingutu, kandi si ikibazo gusa cyo kubasha kugura izo nkingo, ni n'ikibazo cyo kuzishyikira. Mu bihugu byinshi, intambara n'ibitero by'inyeshyamba bishobora gutwara ubuzima bw'abatanga inkingo. Ibikorwa remezo nk'imihanda bimeze nabi. Umuriro w'amashanyarazi ugenda ucikagurika kandi ukenewe mu bikoresho nka frigo zo kubikamo izo nkingo. Hari kandi kudashira amakenga urukingo ahantu hamwe na hamwe. Mu bice bya Pakistani abantu bashobora no kubigwamo. Abakozi barenga 100 batangaga inkingo z'imbasa muri iki gihugu barishwe muri 2012 ubwo abarwanyi bakwirakwije ubwoba ko izo nkingo zari mu mugambi wo kurwanya idini ya Islam.
Ejo ni mukangusa urakoze kuri amakuru yose waduteguri ukabuheje kudushikiriza yose ni utsa bakunzi b'ijwi rya Amerika kwa show kongera kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com. Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu biganiro byacu muri komukurikirana kuri mwebwe muri mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio inchuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo. Ejo kuwa kabiri niho uwahoze ari perezida w'u Burundi Major Pierre Buyoya hazushingurwa n'iteka ibamako ku murwa mukuru wa Mali.
Perezida Buyoya yaragerageje kugarura abarundi ku nzira yerekanywe n'amasezerano y'Arusha, yakoze uko ashoboye kugira ngo ashobore gufasha ibihugu bya Afurika kuva mu ngorane zari zifise.
Uyu ni Domitien Ndayize yahoze ari perezida w'u Burundi akaba yaranabaye n'icengera c'umuhisi Pierre Buyoya avuga ku iragi abona Major Buyoya asize. Turabigaruka ko handi hato mu biha gufi y'amaradio yanyu. Uwahoze ari perezida w'u Burundi Major Pierre Buyoya ejo kuwa kabiri niho azoshingurwa n'iteka ibamako muri Mali. Pierre Buyoya yasandabiye i Paris ku murwa mukuru w'u Faransa igenekerezo rya 17 uku kwezi azizikiza ca COVID ya 19. Mu kiganiro nagiranye na Domitien Ndayizeye yahoze arongoye u Burundi akaba yaranabaye icegera ca Buyoya mu kiringo c'imfata kibanza, yasiguriye ko u Burundi bwahonze uwo vuze ibitari bike kuri kahise kico gihugu yatwaye imyaka irenga 10.
Muri iki gihugu hariho intumbero yo kumenya kahise k'igihugu cacu, ntumbero y'uko abarundi cyane cyane ugaruka rumenya ukuri uko ibintu byashyikiye iki gihugu. Bisigura rero yuko ari umuntu yashobora kutwigisha no kubwira abantu batari bake ibyo yabonye muri wa mugwe wo kumenya ukuri no kurekuriranira. Jewe sinokuresha byarambabaje, nibyobura kugira icyo bingize ku mutima wanje no kubyerekeye ukuntu nari ndamunsi.
President Domitien Ndayizeye, Major Pierre Buyoya nyakwigendera, mu gushyira mu ngiro amasezerano ya Arusha mwarabaye icengera ciwe mu kiringo c'amezi 18 mbere yuko abashikiriza ubutegetsi. Ico gihe yabateguriye gute kuba perezida? Mwakoranye gute? Mu dusubira mu ikahise mukatubwire.
Mba icengera c'umukuru w'igihugu nawe akaba umukuru w'igihugu, nawe kwemeza yuko ariwe yifuza ko nobicegera ciwe cyangwa jewe nifuza ko yowe umukuru w'igihugu dukorana. Kuko twari tuzimanye mu byerekeye kugwanya na mu byerekeye politike, nkuko mubizi umugambo sawanya Prodebu n'umugambo y'Iprona ubyerekeye makudeta n'ibyerekeye kugene data yapfuye, ibyo byose hari intumbero zimwe tutahuriza ko ariko tumaze kumvikana inyuma y'amasezerano y'Arusha. Nukuri twaragiye hamwe, ndibuka umunsi wa mbere twabonana hajya mu ngoro y'umukuru w'igihugu turaganira, ndamubwira nti cero president urabona wewe waje bavuga yuko userukira abatutsi, jewe naje bavuga yuko nserukira abahutu, ariko urabona twese tugomba guserukira abarundi kuko nawe ubundi nitugenda hanze tuvuga gutyo ntacyo tuzokura. Bwa kabiri, kugira ngo ibintu bigende neza birakenewe yuko tuvugishanya ukuri, ari wewe ntuzompende ari jewe sinzoguhende, ni kuko nompenda nzobimenya kuko ndafise abakozi bobimenya bakabimbwira ndari na wewe. Nuko icyo gihe rero nindibaza yuko intumbero baduhaye kugira ngo dushobore gushyira mu ngara y'amasezerano izoba ipfuye tuzaba dutanze akarorero kabi. Cyo rero novuga yuko mu kiringo cy'imfata kibanza muri rusange ntabwo tugeze dushwana, ahubwo naho tutumvikana twarabibika bavuga ati tuzobisubire ejo turabibandanya tuwakora jewe novuga yuko mu kiringo cy'imfata kibanza twakoze discomfort ndazi neza yuko ikiringo ciwe giheze yarahuye n'ingorane z'uko hariho abantu batashaka yuko ahava kandi bashaka mbere baravuga ndize dufite n'umuntu mwiza ariko icyo nobwira abantu nuko kugira ngo ashobore kuhava ye niwe nyine yahamagaye abantu biwe arababwira ati jewe ndazi amasezerano yarusha icyarico sinshobora kujya kubiri nayo ndayazi ati nico gituma akumubandanya munana nagira ndabasabe yuko itariki n'icyenda mutegura yuko jewe nzoshikiriza intare icyo kintu ndabona kimushimira nibi ntanguye kuvuga ibyo twakoranye neza ni byinshi cyenda fisambo suve ni ire nziza cyane kuri we muderekeye ikiringo twakoranye ni nyuma yaho je ndibuka nk'igihe napfungwa mu 2006 igihe bambeshyira ngo ndeko ndorganiza puch niwe muntu wa mbere yaje kuraba umuryango nasize ngaha ababwira ati ibintu ariko bararepa ndayizeta misiyo ndi mu bantu bemeza yuko bidashoboka niwe yubakaraza ngaha mu rugo ubwira abandi baca ku irembo baraba biruka n'abagenzi bagatinya kuza ngaha we yaraje turanavugana kuri telefone
umuhisi Nelson Mandela yafashije mu byo amasezerano yarusha yarabakariye mwe na nyakwigendera Pierre Buyoya yarababwira ati igihugu ubukiri mu minwa yanyu kaduza kakiya igihugu kari mu minwa yanyu inyuma yaho haragiye harambamwo ingorane zitari nke hatributsa nk'2015 hariho abatari bake impunzi zangajwe izindi nzira abakiri batabandi barapfira mu ibarabara mu myerekano bari barimwo habuze iki kugira ngo ico twokwita mu gifaransa iyo mission Mandela yari yarabahaye mwe na Buyoya ntise nkishika ku ngiro mu gihugu cy'u Burundi ga president yizeye
twebwe twarakoze ibyo dushoboye si ukuvuga ngo twarakoze ibyo dushoboye twarakoze iby'amasezerano y'Arusha yadusaba murazi ko yadusaba kugira ikiringo cy'imfata kibanza tugategura amatora tukaganira n'imihari igwana kugira ngo ihagarike intambara hanyuma tukagerageza no kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi gishobore gutangura imigenderanire myiza n'imfashanyo n'amakungu cyane ndi mu bemeza yuko icyo gikorwa twakiranguye neza cyane kuko umuhari sende David Pedro warageze urahagarika intambara urinjira mu butegetsi amatora turayategura baranayatsinda hanyuma turabashikiriza intare ukuri kwamye ku buryo ku bwacu icyo gikorwa twarakirahuye bwa kabiri amasezerano y'Arusha twarayigishije abarundi bikwiriye nabo basende David Pedro barimo ngo icyari gisigaye ni ukugira ngo bayakurikize
ngo basaba kuvuga muri make iraginya kwigendera Major Pierre Buyoya asigiye Burundi asigiye Afrika kuko ubu yaranabarizwa muri Afrika cyane ku mugabane wa Afrika wose gusuma uko abarizwa mu Burundi n'iryahe ga president Ndayizeye
batiye bashaka guhera ku masezerano y'Arusha president Buyoya yaragerageje kugarura abarundi ku nzira yerekanywe n'amasezerano y'Arusha bwa kabiri novuga yuko nyuma amaze kuva ku butegetsi yarakoze uko ashoboye kugira ngo ashobore gufasha ibihugu bya Afurika kuva mu ngorane byari bifise urazi yuko yagiye arahanura hirya no hino kugeza igihe bamugena ko ariwe aserukira ishyirahamwe rya Afurika muri Mali kandi akaba atabarutse yari amaze kushika ku ntambwe ikomeye kandi ari indashikaho leta y'u Burundi yaramushigikiye iramusunika iranasaba ibindi bihugu kumushigikira n'ahandi hose atashoboye guca nko mu ishyirahamwe ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa murazi yuko leta yamushigikiye n'aho atashoboye gutongwa nuvuga rero yuko mu bihe byiwe bya nyuma n'ukuri yagerageje gukora ibyo ashoboye kugira ngo ashobore kugarura agateka ka Afurika mu kugarura amahoro
muravuze muti leta ihari yaragira mushigikira haba mu kugerageza kwaja muri francophonie haba muri ayo mabanga yandi nibisanzwe ko iyo leta mushigikiye gushika ino saha itarahuza umuryango itarahuza abarundi babuze umuperezida batwaye mu kiringo kigera kuri kirenga imyaka 10 ga president Ndayizeye
no kubifata gucyo guko ibyo nta n'icyo nobivuga ko kuko nibyo ntacho barabivuga ariko umuntu ashobora kwibaza imvo naho abarundi bavuga tu ukwibwira niko kubesha ndibaza yuko ari ibintu bijanye n'izimanda baheruka guca ni ibintu byashitse mu gihe kitaricyo nibaza yuko bisaba leta kwimvira no gushishoza no kujya inama kugira ngo bashobore gufata intumbero nyayo icyakora jewe ndi mubibaza yuko guhoza umuryango atakiri kirimwo nkaba mboneyeho na jewe akaryo guhoza umuryango wiwe wabuze umubyeyi w'umuryango
Perezida Domitien Ndayizeye tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane madamu
iki hakaba ari igice cy'ikiganiro ijwi rya Amerika yabatunganirije kuri bamwe mu bakoranye na Major Pierre Buyoya muri ico kiganiro kizorengana saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda muzoshobora kumva bamwe mu bari bagize leta yiwe ya mbere ni ya kabiri Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abakunzi b'imikino na sport uyu nawe ni wa mwanya wanyu turahera mu gihugu cy'u Burundi ari igice cya mbere cy'ihiganwa ry'umupira w'amaguru Phase Aller ryasozerewe ku munsi wa gatandatu mu rugo w'igitega Flambeau de l'Est niwo wahejeje ico gice uri mu kibanza cya mbere mu higanwa ry'abigeme mu mupira w'amaguru naho umurwi PVP Buyenzi niwe uri mu kibanza cya mbere mugenzi wacu Désiré Hatungimana ibi byose yabitwegeranirije
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu gisata cy'abigeme kuri uno wa gatandatu niho ryatangura igice cya kabiri cy'ihiganwa Phase Retour muri izo nkino ubwo ari bwitezwe gusumba izindi rwahuje PVP Buyenzi na Fofira y'Ingozi umugwi wa mbere wakiri wa kabiri muri urwo rukino PVP Buyenzi niyo yatahukanye intsinzi y'ibitsindo bibiri ku busa bwa Fofira uwo mugwi wa PVP Buyenzi ukaba usa n'uko uri kuregeza gutwara igikombe cy'uno mwaka kuko kugeza ubu usumbye Fofira amanota 6 mu ihiganwa iyi migwi uko ari ibiri ariyo yihariye ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abigeme mu Burundi inyuma y'urwo rukino umenyereza wa Fofira Amuri aremera ko barushijwe ariko akamenyesha ko byose bigishoboka
bose mbona ibintu bishobora umupira ko umupira arimo gutsindwa kunganya no gutsinda n'umba umwaka byashitse baditse do Phase Aller akajya turukubana ko nawe adutsinda turavye n'umupira va ntago atushatana gose kuko ni Ngozi twa domenye mugabo tubura amashasa gutsinda ko no igice cyambe cyaba kiwabo aramitsino bibiri twege tumushatuza gushamo ingufu cyane mu minite ya kabiri ariko minite ya kabiri twa domenye turasatira tubura chance yo kwisina do kwinjira ndashitse umwaka bitanze
navuze umupira w'abakobwa w'abigeme hari kintu kimwe ya cyane gose ko n'ubu cyakuba ko imbere match capitale match vatinga classico no musi yasha kubuku ejo gataba bawe nende ikipe bati batakaje cyangwa se ko nyene bije yumva aha maka no tuvanga izindi nkino zose muraretse ubu mutegura zote
mu zindi nkino zabaye kuri uwo munsi yo gutangura igice cya kabiri cy'iganwa 11 Etoile yatsinze Inyange ibitsindo bibiri ku busa Rainbo yatsinze Lyon FC itsinda 3-1 Colombe itsinda Intwari kazi itsinda 4-1 nayo Arena Star ikaba yanganije na Ubuntu Women ubusa ku bundi kuno Imana kandi niho yasoze guhiganwa ry'u Burundi bwose rya Tennis Dotab ujejwe ubuhinga akaba ashima intambwe abakinnyi bageze ko amenyesha ko igikuru kwa ruguha ikibanza abana bakiri bato bishikirizwa na Jeremy Yomeko ajejwe ubuhinga muri iryo shyirahamwe
ngerageje kuraba ubuhinga bw'umwaka hariho ikiyongeye ko cyane kuko mu makategori y'abana y'abakiri bato ari nazo ninime n'abakade bariyongereye cyane urwego rushimishije barerekana ubuhinga aho no mu association ya ruguru yashoboye kuronka de representation muri abo bakinyi kuvuga yuko kuzindi mpande z'aba senior n'aba junior byagenda nkuko byahora kuko abakinnyi kenshi ni babandi nyene bagaruka mugabo ahanini mu ruhara runini abakinnyi bongerekanye cyane aho twashoboye gutanga priorité kubana turabaha ibibanza byinshi muri rihigana
mu mupira maguru naho inkino zikirarane nkishira mu mupira maguru mu Burundi kuri uno wa gatandatu niho zasozerwa imigwi ya Message Ngozi na Musongati zari zaserukiye Burundi mu nkino za Afrika niyo yategeza gukina izo nkino zikirarane Olympic Star y'Muyinga yatsinze Musongati ibitsindo bibiri ku busa naye Message Ngozi ikaba yanganije na Burundi Sport Dynamique ubusa ku bundi Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Mugenzi wacu Desire Hatungimana kuregwe mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira agezweho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Nkuko byagenze mu zindi nzego zitandukanye z'ubuzima hirya no hino ku isi, icyorezo cya virusi ya corona cyashegeshe ibikorwa byinshi harimo n'imikino. Mu Rwanda kuva indwara yakwaduka ku itariki ya 14 kwezi kwa gatatu, hahise hafatwa ibyemezo byihuse byo guhagarika imikino yayo yose. Umukino wafungiweho n'uwahuje Rayon Sport na Gicumbi FC muri championnat y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere. Icyo gihe nabwo abafana babujijwe kwinjira ariko nabo baruhanya babyumva vuba
ye birambabaje kuba meze hanze ariko nanone ndashima leta y'u Rwanda kuko yahisemo kino igikorwa cyo guhagarika abafana kuko tituza bari kumwe n'uwo muntu wayizanye byabaye ngombwa rero ko bahagarika kutawureba kubera ko mu gihe batarabona abantu bazanye nawe mu ndege yenda bakeka ko arimo n'uwaza hano muri stade akaba yatwanduza natwe
ibyumweru bibiri imbere y'uko imikino ihagarikwa mu gihugu hose mu Rwanda hari harangiye isiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu tour du Rwanda ryari rikenwe ku nshuro ya kabiri nyuma y'uko rizamuye ubwo mu ntera bigashyirwa ku cyiciro cya kabiri n'igice kimwe umunya Eritrea Nathanael Tesfazion niwe wegukanye isiganwa agera ikirenge mu cya mugenzi we basangiye igihugu ari we Merawi Kudus wari watsinze itour du Rwanda mu mwaka wanze uyu nguyu bituma indirimbo yubahiriza igihugu cya Eritrea iririmbwa inshuro ebyiri zikurikiranya Muri Tour du Rwanda y'umwaka 2022 umwanya wa kabiri wegukanywe n'umunyarwanda Moise Mugisha wavuze ko impamvu ataje kwisonga ari uko igare rye ryamutengushye
ndabaye kuko nashakaga kwegukana Tour du Rwanda naje kugerageza muri 20 bya nyuma naje kugira ikibazo cy'igare rapfa ntwara igare ritari ryanjye n'igare rye nayo imeze nk'uhagurukiye gusa muri make igare ni ryo rintengushye ubundi Tour du Rwanda mbanyegukanye
Moise Mugisha mu kwezi kwa 11 yakoze ibidasanzwe yegukana isiganwa ryo muri Cameroon Grand Prix Chantal Albia tugarutse mu mpira w'amaguru ihagariko rya shampiyona kubera icyorezo cya virusi ya corona byatumye ikipe ya APRFC ihabwa igikombe cya shampiyona igitaraganya ihita ibona n'uburenganzira bwo guhagararira u Rwanda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe yabaye mbere wayo intego y'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yari yo kugera mu cyiciro cy'amatsinda gusa ntabwo yahiriwe n'urugendo kuko yaviriyemo hafi hashoboka ikuyemo n'ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe mpira w'amaguru muri Afurika ikipe ya AS Kigali ihagarariye u Rwanda yo iracyahanyanyaza majonjoro y'ikubitiro yasezerewe Orapa United yo muri Botswana ubu ngubu ikaba igomba kwisobanura na KCCA yo muri Uganda umukino ubanza wagombaga kubera I Kigali AS Kigali yateye KCCA mpaga y'ibitego biri ku busa hashingiwe ku mategeko mashya y'impuzamashyirahamwe CAF arebana n'ibyo amakipe asabwa muri iki gihe cyo guhangana na virusi ya corona umukino wo kwishyura uzabera I Kampala muri Uganda ikipe y'igihugu Amavubi mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu ihagaze nabi ku rutonde mu itsinda isangiye na Cameroon CAF Verne na Mozambique u Rwanda ruri ku mwanya wa kane anaho wanyuma n'amanota abiri 12 nubwo amavubi ameze nka kakanyoni karitse hejuru y'uruzi kaba katazi neza amaherezo yako mu birebana n'irushanwa rya Shan iruhuza amakipe y'ibihugu bya Afrika kwa kiriho muri za shampiyona ziwabo abasore b'umutoza Mashami Vincent bari mu bihugu 16 birimo kwitegura guseruka muri Cameroon mu kwezi kwa mbere ndetse no kwa kabiri kwa 2021 titwava mu mpira w'amaguru tutavuze kuri bombori yavuzwe mu ikipe ya Rayon Sports hagati y'ibice bibiri byari bihanganye Sadate Munyakazi wari perezida wa Rayon Sports yakomeje gushinjwa imiyoborere mibi no gushaka gusenya ikipe nawe akavuga ko abamunenga ari abajura bashakaga gusahurira mu nduru ayo makimbirane yaje gufata indi ntera kugeza ubwo leta y'u Rwanda yabyinjiragamo binyuze mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB kera kabaye hakozwe amatora mashya perezida wa Rayon Sports aba Jean Fidèle Uwayezu hanyuma Sadate Munyakazi yajya ku ruhande uyu mugabo yemera ko yananiwe guhuriza hamwe abanyamuryango ngo bakurikire umurongo yari afite
icyangoye ni kimwe ni uko nazanye gahunda cyangwa se umurongo wo kugenderaho muri Rayon Sports ariko sinabasha kurasambura abantu abantu bose ngo mbashyire hamwe baje nyuma y'uwo murongo. Iyo bajya nyuma y'uwo murongo nka ko tutari kurushwa n'ibyo twakoraga, icyo rero nkeka yuko kuba abantu bose ntarabashyize inyuma y'ibitekerezo nari mfite, nkeka yuko ari cyo kintu cyangoye kuri ubu buyobozi nari maze umwaka n'ukwezi kurenga.
Mu mukino w'intoki wa basketball muri umwaka turangije, u Rwanda rwakiriye amakipe y'ibihugu 12 mu majonjoro yo gushaka itike yo gukina irushanwa rya Afrobasket naryo rizabera mu Rwanda mu mezi itaha. Ikipe ya Patriot mu bagabo na The Hoops Rwanda mu bagore nizo zegukanye ibikombe bya shampiyona basketball muri mwaka dusoza. Mu gihe muri volleyball ikipe y'ishuri rya UTB mu bagore na APR Volleyball Club mu bagabo arizo zatwaye shampiyona. Mu gusoza aya makuru y'ingenzi yaranze umwaka dusoza mu mikino mu Rwanda, tuboneyeho kubifuriza ishya n'ihirwe muri uyu mwaka mushya, tunabashimira ko mudahwema gukurikira radio yanyu mudatenguha. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio y'Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho amakuru ya mbere twari tuyafitiye muri kano gatondo agarukiye. Kuri mikoro ari kumwe na Joe Diane ni nahazwe Facile Gebehu niwe yariko yegeranya amajwi yacu yose. Ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza indwi nziza no kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose. Mukanyisase ibiganiro byacu bica bibandaniriza kuri imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio y'Ijwi rya Amerika irabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Hiri n'ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Munyifati datangaje ingingo y'ubutegetsi bw'igihugu ca Cuba yo kugira ibiganiro n'abakiri bato baherutse kugira imyerekano mu mahoro no mu mutekano, bariko basaba ubwigenge mu vyerekeye gushikiriza ivyiyumviro muri ico gihugu yamaze igihe gitoyi. Mu gihe kiri munsi y'amasaha 28 inyuma y'inama y'abaserukira abari mu myerekano n'icegera c'umushikiranganji ajejwe imico wa Cuba Fernando Rojas, intwaro ya Cuba yahisemo kutubahiriza uburenganzira bw'abanyacuba. Rojas yari yamirije abari mu myerekano agwiza n'ubusa impungenge zabo ku bijyanye n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro, yongera arahakana ibirego ko abapolisi batoteza abantu bigenga bafise ubuhinga butandukanye mu bintu ndangamico muri Cuba. Benshi mu bagira imyerekano n'abanywanyi b'ishyirahamwe San Isidro Movement, iryo shyirahamwe rihurikiyemwo abanditsi, abantu bafise ubuhinga butandukanye mu bijyanye n'ibintu ndangamico, abaririmbyi n'abandi banyagihugu, bashavujwe n'inzitizi bashirwako n'intwaro, harimo amategeko asaba ko imirimo yose iberekeye yandikishwa muri leta. Mu bihe bya vuba cyane abanywanyi bishyirahamwe San Isidro Movement baragize imyerekano yo kwiyamiriza igihano cyakatiwe abanywanyi bakomeye b'iryo shyirahamwe badaciriwe urubanza, harimo umucurananzi Denis Solis Gonzalez yazize kuba yashikirije ibyiyumviro vyiwe mu mwidegembyo. Intwaro y'igihugu cya Cuba yaratoteje akatari gake Solis kubera yashikirije ibyiyumviro vyiwe mu kwiyamiriza iryozwa ry'agateka ka muntu muri ico gihugu, akaba yarahagaritswe ku itariki 9 y'ukwezi kw'11. Abategetsi b'igihugu cya Cuba bapfunze Solis mu kiringo c'iminsi 3 ku buryo adashobora kubonana n'abantu bavuye hanze y'ibohero yarimo. Hari imbere yuko akatirwa gupfungwa amezi 8 ku cyaha kidasobanutse c'akagagazo. Abategetsi ba Cuba barahagaritse abamenyesha makuru n'abahanira gateka ka muntu batari bake barondeye amakuru yerekeye dosiye yiwe canke basabye ko arekugwa. Naho leta yishyuye muri ubwo buryo imyerekano yerekeye gupfungwa kwiwe n'uko batabwigenge bwo gushikiriza ivyumviro buri muri Cuba irabandanye. Ivyo bikaba bituma abapolisi bakora ibitero kandi bahagarika abantu kurushiriza. Amakungu yari yamirije ikandamizwa rikogwa ku banyacuba, harimo ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira gateka ka muntu Amnesty International. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwarerekanye neza aho buhagaze. Mu itangazo ryanditse umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo, yatangaje ko Amerika yiyamiriza yivuye inyuma itotezwa rikogwa na Leta ya Cuba ku banyagihugu bariko bagira imyerekano mu mahoro yo kwiyamiriza ipfungwa rya Denis Solis Gonzalez aharanira agateka ka muntu. Amenyesha ko basaba ko leta y'icyo gihugu ifuta igihano kidaciye mu mategeko bamukatiye no kumurekura atabibanje gusabwa. Avuga ko bifatanije n'abanyacuba kandi ko bazobandanya kwiyamiriza ityozwa rigaragara rikorerwa abanyagihugu baba bariko bakoresha uburenganzira bwabo. Yasabye ibihugu bakorana bigendera kuri demokrasi mu makungu kubandanya kuremera umukuru w'igihugu cya Cuba, bakongera bakagaragaza ko kubahiriza agateka ka muntu ari ikintu ca mbere gisabwa kugira bashobore gukorana n'intwaro ya Castro.
Iyo ryari jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.